mvanira duye ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Izo ni ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri wa gatatu yagiranye ikiganiro n'abanyagihugu n'abanyamakuru, ikiganiro kibanze ku bibazo by'ubutabera mu gihugu.
Semagaze imbere y'Imana yanyuze n'ijuru, nta dosiye n'imwe mfise mu gihugu cy'u Burundi. Banya kivya kitanda tu bango na madosire mena nya nacha habano yiko chere ya kuba chengu sabye unsubide mubyaje
umwe mu banyagihugu barenganye
kobera jewe abo bankoreye ikicyo izodokima za fobi wa mazo dokima za fobi yu nage ndiruka ndabafata ubutungane burabapfunga mugahugera isaha sinzi ibintu byanje yo bise.
Aba babiri bahejeje kuvuga ni bace bagenda babumvirize bagiye abahanuzi banje baraza kumbwira neza ibyo nibyo kugira ngo tubikorere umutakirika. Yaba Moyize yaba n'ubu nyine ahejeje kuvuga bumvirize ibyo nibyo neza, hanyuma baraza kumbwira ibyo ari byo kugira tubitorere umuti.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aganira n'abanyagihugu kuri stade yitiriwe Intwari. Turahamagara mugenzi wacu Desire Hatungimana ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi. Ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi mwiriweho.
Ndagize mwiriwe Veniste. Turayahera kuyavuga ku mugabane wa Afrika. Abakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi biyandikishije kuzokwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Somalia basabye Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed azwi cyane ku izina rya Farmajo kuva ku butegetsi. Ni nyuma yaho agerageje gusunika umushikiranganji wa mbere ngo ave kuri ubwo butegetsi. Akanama k'abakandida mu matora muri Somalia kati yako kamo inyuma y'umunsi umwe Farmajo asavye umushikiranganji wa mbere Mohamed Hussein Roble kuva ku butegetsi, amwagiriza ruswa hamwe no kunanirwa gutunganya amatora. Umushikiranganji wa mbere we yarahakanye ivyo yagirije akavuga ko perezida we ari kategura kudeta. Amakungu arimwo Leta Zunze za Amerika yaragabishije abategetsi ba Somalia kwirinda ico cyose cyotera uruhagarara bagatorera inyishu ivyo badahuriza ko biciye mu biganiro. Amatora y'abashinga amateka yarategekanijwe kuba imbere yuko uyu mwaka urangira. Muri Sudani abategetsi bavuze ko abantu hafi 38 baguwe ko n'umusozi baca bitaba Imana igihe bariko barimba ubutare bw'inzahabu mu ntara ya West Kordofan. Ikompanyi ya Leta icukura ubutare yavuze ko iryo sanganya ryabaye ejo ku munsi wa kabiri, kandi ku ico kibanza kiri ku birometero 70 uva ku mugwa mukuru Khartoum cari gisanzwe carugawe. Iyo kompanyi ya Leta icukura ubutare yavuze ko abatabara bariko barimba kugira barabe ko hari uwo borokora. Muyavugwa mu makungu hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yatangaje ku mugaragaro ejo ku munsi wa kabiri ko muri yindwi agiye guhagarika ingingo yafashe yabuze ingenzi ziva muri Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu byo mu karere kwinjira muri Amerika. Ingingo yayifashe ku bwoba bw'uko bozana muri Amerika ubwoko bushashe bwa COVID-19 bwiswe Omicron. Biden yavuze ko kubuza izo ngendo kwinjira kubutaka bwa Amerika bitakiri ngombwa kugira amagara y'abantu akingigwe, yongera koko iyo ngingo izokugwaho ku munsi wa gatanu w'iyindwi. Ibihugu byegwa n'iyo ngingo ni Afrika y'Epfo, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique hamwe na Malawi. Leta Zunze za Amerika kandi n'Uburusiya bazogiranira ibiganiro birindiranywe igishika mu ntango z'ukwezi kwa mbere ku mutekano w'umugabane wa Buraya hamwe n'intambara muri Ukraine. Ni nyuma yaho Uburusiya busabiye ishyirahamwe OTAN guhagarika umugambi waryo wo kwiyagurira rigana mu buseruko bwa Buraya. Umuvugizi w'akanama kajeje umutekano muri Amerika yavuze ku munsi wa mbere ko ibi biganiro n'Uburusiya bizoba ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa mbere kuza. Icegera cy'umushikiranganji w'Uburusiya w'imigenderanire n'andi makungu Sergei Labkov yaremeje iyo tariki ejo ku munsi wa kabiri yongera avuga ko ibi biganiro bizobera i Geneve mu Buswisse aho Perezida Joe Biden na Vladimir Putin babonaniye mu mubonano wa mbere mu kwezi kwa gatandatu. Uburusiya burushiriza kongereza amakenga kw'ibihugu byo mu burengero bw'isi hamwe n'ishyirahamwe utani bari mu mugambi wo kwegera cyane imbibe zabwo. Mugisata cy'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryaragabishije ejo ku munsi wa kabiri k'ubwoko bwa COVID-19 Omicron bushobora guhungabanya ibikorwa mu gisata cy'ubuvuzi naho ibyigwa byakozwe byerekana ko Omicron idatsinzikaza cyane abagwayi. OMS ivuze ibi mu gihe Ubushinwa n'Ubudage hamwe n'ibindi bihugu byasubijeho ingingo zikaze zo guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera. Leta Zunze za Amerika yaragabanije iminsi uwanduye COVID-19 amara mu kibanza cya wenyine mu gihe Ubufaransa bwo bwategetse amakompanyi kureka abakozi bagakorera mu mihana yabo niburiburi iminsi itatu mu ndwi. Ubwoko Omicron bwashwaye mu bihugu bitari bike aho Buholande n'Ubuswisse byavuze ejo ku munsi wa kabiri k'ubwo bwoko bwarenze urugero muri ibyo bihugu. Indege zingana 111 n'amajana 5 zarahagaritse ingendo ku isi kuva ku munsi wa gatanu. Izindi zirenga 110 zigizwayo amasaha yo kuguruka. Ibi byatewe n'abakozi b'abakompanyi y'amadege banduye ntibashobore gutonda ku mirimo.
Urakoze ya Louise bigira inana mu komeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi yacu 12.1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni vyo radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushika izindi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa gatatu yagiranye ikiganiro n'abanyagihugu n'abanyamakuru. Nicyo cya mbere agize muri uyu mwaka, ikiganiro kibanza hanini ku bibazo by'ubutabera mu gihugu. Mugenzi wacu Desire Hatungimana agikurikiranye. Desire Hatungimana wiriweho. None dukire ku mayange ingingo nkuru nkuru zaganiriweho
muri icyo kiganiro cyabaye kuri uno wa gatatu ku kibuga cyitiriwe Intwari mu gisagara cya Bujumbura. N'ubwa mbere bibaye aho umukuru w'igihugu agira ikiganiro n'abanyagihugu babonana amaso mu yandi babaza ibibazo abaraba, kuko mu minsi yahera bahora babaza kuri za telefone abamenyeshamakuru bakaribo bonyine babaza amaso mu yandi. Muri icyo kiganiro cibanze ahanini cyane ku bibazo by'ubutungane, ibibazo by'umutekano, na cyane cyane nibyo umukuru w'igihugu yagiraga avuga ko bijyanye n'ubutunzi aho amenyeshe uko bakaboko atazobihanganira. Muri icyo kiganiro rero tugiye kuraba abanyagihugu babaje ikibazo bitari bike na cyane cyane bifatiye ku matongo, abandi bakabaza ibibazo basahugwa. Ni nk'uno munyagihugu yavuze yuko yasahuwe n'umwe mu bategetsi akitura abantu bose ariko ntibashaka kumwumvira. Uwo munyagihugu rero n'akababaro kenshi mbere ariko ararira yashyikirije ikibazo cy'umukuru w'igihugu biboneka koko ko ababaye cyane.
Nyakuba umutegetsi nde?
Ni umutegetsi yari Procureur General w'Igitega yitwa Nibizi Jeanine. Icyo gihe bari bamubwiye bati uwo mugabo afise ubutunzi bwinshi, ati kandi mu manza zose yaciyemo ati yagiye akoresha amafaranga. Je mpagaze imbere y'Imana yanyuze n'ijuru, nta dosiye n'imwe mfise mu gihugu cy'u Burundi. Banyagira imyaka itandatu bankora amadosiye ireme nacaha bantoyeko. Jewe rero yakuba cyangusabye usubize mu byose
habimana ahera menejiriti nkaba ndimudandaza ndarangurira Tanzania ndaza ndikamyo y'umunyu ikobero umudekarara basanzwe bakorana nabo muri OBR ndamuhara ntunganiriza o ikamyo baraheza bayijeje iramanuka n'i Bujumbura. Imanutse n'i Bujumbura niyo twerekana idokima baduhaye ngaho i Bujumbura muri OBR bashavuga ngo ni fobiyu. bamaze kuvuga kuri fobi bashambura ati iruka ufate umudekarara nawe muri obere bose ubutungane bugufashe ndiruka ibyo bintu ndabikora ndabikoze abo bantu barafashwe barapfungwa n'ubujewe uwo muzigo wanje w'umunye wo muri moroke yanje sinzi niherezo kugira isaha ubu rero nkaba ndi mu bukene n'ideni ryo muri banki byose ku mvo yawe muri obere bagiye kumpa impapuro za fobio ikobero nkaca nongera nkafatwa n'abandi muri obere ngaha ibujumbura kandi jewe narishe byose bijyanye n'amategeko nkaba ngejeje aho nkabasaba yuko ubutungane ugomba ari zo umunyu wanje iyo moroke yanje yagiye kubera jewe abo bankoreye izo dokima za fobio bampaye izo dokima za fobio naragiye ndiruka ndabafata ubutungane burabapfunga mugaho kugera iyi saha sinzi ibintu byanje iyo bisa
aba babiri bahejeje kuvuga nibace bagenda babumvirize bagiye abahanuzi banje baraza kumbwira neza ibyo nido kugira ngo tubitorere umutakirika yaba Moyize yaba n'uwo nyine ahejeje kuvuga bumvirize ibyo nido neza hanyuma baraza kumbwira ibyo ari byo kugira tubitorere umuti
umukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje yuko imanza zacitse zose zitegezwa kujya mu ngiro kuko iyo imanza zacitse zitagiye mu ngiro zikwega amabi menshi kuko uwatsinzwe n'uwatsinze bose baguma atanumwe yizewe ubutungane kuko atanumwe aratunganirizwa Perezida Ndayishimiye akaba bere yamenyesheje yuko mu mwaka uza w'2022 yifuza ko tarubanza na rumwe wuje imbere y'umucamanza ngo rurenze indwi zibiri rutaracika abanyagihugu bikaba byabashimishije cyane kuko ugiye kureba muri icyo kiganiro ni ibibazo by'ubutungane bigoma bigaruka kandi na Perezida Ndayishimiye akaba yamenyesheje koko ko biboneka ko ubutungane butitwaye neza kuko wenyine yamenyesheje yuko kugeza n'uno munsi hari imanza zirenga 2,000,000 zitaracika kandi abacamanza Burundi
bari masenari yose y'igihugu. Desire Hatungimana umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda ndagushimye cyane kandi uraza kugaruka kuri iyo nkuru makuru yacu ataha umunsi mwiza.
Urakoze Venezuela.
Burundi abitabira amasengesho y'iminsi itanu abera mu mujyi wa Bujumbura bagomba gufata ingamba zo kwirinda COVID-19. Ayo masengesho yatangiye kuri uyu wa mbere yateguwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye umwe mu bayitabiriye Eric Nshengimana uhagarariye ishyirahamwe nyafurika ry'urubyiruko Ajap Africaine yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije amubwira uko byifashe.
Ngeje atunganyije na nyacubahiro n'umuryango wiwe ariko agenda neza kandi turashima cyane indongozi zose ziri ngaha zironka inyigisho zitandukanye zikaronka inyigisho zijyanye n'uburongozi n'ubusikiriza ku bijyanye n'uburongozi urwaruka rukaronka inyigisho zarwo zirujejwe hanyuma tugasenga tukiyegereza Imana igihugu cyose abagiserukira biriko bigenda neza ngaha ku kibuga cya ETS
abategetsi cyanke abakuru b'amadini bashobora kubashikirije amajambo ni nk'abandi uyu munsi
abashoboye gushikiriza amajambo batandukanye harimo abangirikane hakaba harimo abaproti hakaba harimo abakatolika rero uyu munsi nta mukatolika yavuze mugabo kuri porogaramu baba ariko baba bacanze kuko kiba ari icyo bita priyeri entere konfesiyone.
Aya masengesho n'amasengesho yatanguye haheze imyaka itari mike ku bwanyu akamaro kayo n'akahe akarusho mubona ku byerekeye cyane cyane ku kuntu abarundi bitaho ubuzima bw'igihugu eka babandanya bafatana mu nda.
Yego amasengesho amaze kugira ikimatsi kininiya ndetse murabizi ko n'igihe kimwe twigeze kuvirirwa hasi n'amakungu amakungu akatwanka kandi atasusa ariko icyo gihe twarasenze turegera Imana imanza zose dufise turazishikiriza Imana akarenganyo kari bari badusize ko Imana tuyishikirije ibyo birego izo manza turazitsinda hanyuma kandi tuzitsinda nishijwe n'Imana hanyuma kandi amasengesho atuma abantu biyumvanamo, atuma abantu baronka impanuro zijyanye no gutwara neza, zijyanye no kurwanya ibiturire, zijyanye no gukundana hagati yabo, zijyanye no kwirinda kuremaniriza intebe ishushe bagenzi babo, zijyanye n'ingene indongozi zikwiye kuba indongozi zatwatse igitugu ahubwo zikwiye kuba indongozi by'ukuri zishobora kuba ari izo muri leta nko leta mbyeyi. Rero kuva amasengesho atanguye twagiye tubona ubwoko bw'Imana mu Burundi, aho umurabizi cyari kigeze ba ku maso wa Kristo yagatakatse na muntu Imana irabikora. Ibyo bihugu byose uyu munsi biriko birungucuti n'u Burundi uko byagiye bifata ibihano, ibyo bihano bagiye bafata niko bagiye bariko barabikura, kuko karese bw'umwana w'umuntu uravye makwisanse, uravye ico Imana yarengeje Burundi, yaturengeje ibintu byinshi by'amaprobu, ireturenganisha ibintu byinshi, amaresolusiyo yawo ntirutavanako yose yarahagaze.
Ayo masengesho ico gikorane kiriko kiba mu gihe kw'isi hose ikiza ca COVID-19 cyane cyane ubwoko bushasha bw'uyu mugera Omicron bugeraniye amakungu bari muri ico gikorane nta makinga bafise kubyerekeye ugushobora kwandura uyo mugera mu gihe hakoraniye abantu uko twumva baharugwa mu bihumbi.
Ego ingamba zo kwirinda ico kiza zarafashwe, kuko nta winjira mu kibuga adakarabye, hanyuma aje gukaraba baramuhereza agafukamunwa, hanyuma abandi nabo bakaba bafise desinfekta. Hanyuma kandi tubibutsa ko nk'uko nyine ishobora umukuru w'igihugu yabivuze uyu munsi, igihugu cyarafashe ingingo z'uko ico kiza mu Burundi bakipima ku buntu bakakivura ku buntu. Rero nta kibazo biteye, abantu ni benshi biteje kuri uko bose baza kurondera Imana, kandi Imana iyo mu isuba byose niyo yaturenganije korona ya mbere ya 2019 epidemi iriko iraza uno munsi, nayo nyene ntambika ko itazoyiturenganisha.
Eric Segimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika AJAP Africaine, muri ico gikorane murakoze cyane ngo se ku kanya mu hari radio ijwi ry'Amerika.
Natwe turabashimiye.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bo mu ntara ya Kivuye fo iri mu burasirazuba bw'igihugu kuri uyu wa kabiri bakoze imyigaragambyo yo kwamagana amasezerano ari hagati y'u Rwanda na Kongo yo kohereza igipolisi cy'u Rwanda gukorera mu mujyi wa Goma uri mu ntara ya Kivuye amajyaruguru. Ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo.
Hirya no hino mu bice bitandukanye by'intara Kivuye epfo biriwe mu mazu, nta mirimo yakozwe. Mu mujyi wa Uvira ibirometero bigera kuri 7 uvuye ku mupaka wa Kavimvira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi, amasoko yafunzwe, abanyeshuri ntibize, amaduka yiwafunze, ndetse n'ibinyabiziga ntibyagaragaye mu ibarabara. Adrien Zawadi ni umuyobozi wa Societe Civile mu ntara ya Kivuye epfo yabwiye Ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone ko bakoze imyigaragambyo yo kwanga ko igipolisi cy'u Rwanda cinjira muri Kongo bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda gishinje ubwicanyi bwinshi bwakorewe muri Kongo. Yagize ati
Rwanda ni mmoja katika manchi zilizotuletea usalama mdogo kwa eneo zetu za
huko. Rwanda gwateje umutekano muke ini wacu. Kuva mwaka 1996 Rwanda gwateje igihugu cyacu ngo ruje kugwanya inyeshamba zabo. Hari inyeshamba zagiye zishigikirwa n'u Rwanda mu guteza umutekano mu kintu. None ngo nibo bazaza kuturindira umutekano ntabyo dushaka. Bamwe mu bacuruzi bo muri Bubira bavuga yuko imyigaragambyo y'uyu munsi yabahombeje cyane bitewe n'uko batakoze.
Twebwe twacuruzaga inka tugacuruza n'inyama, ariko hakaba n'abandi bari pembeni yacu bacuruza indagara, bacuruza intoryi, bacuruza ibintu byinshi by'ibiribwa, kandi ibyo nibyo bibabeshaho kugira ngo barye nimugoroba. Ariko uyu munsi ntabakoze. Hakaba abandi batwara amamoto, abadariste, amamodoka baje Bukavu, baje i Burundi. Ariko uyu munsi bose nabo ntibakoze, kandi nico kibabeshejeho. Ariko uyu munsi twahombye, twabuze nico dukora, twabuze naho turangurira, na twabuze naho tugurira n'ibintu byinshi.
Hari abasanga societe civile zo muri intara kivuyepfo zari zikwiriye gukora imyigaragambyo yo kwamagana imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga iri muri teritwari ya Uvira, aho gukora imyigaragambyo y'abantu bataragera muri Congo. Felix Serugayi ni umushakashatsi wigenga muri Uvira.
Jesse mbona impamvu bavuga ko bari yama abapolisi b'abanyarwanda kuza muri Congo mu gihe nanone ahadufite za rede tabara muri imisozi, ugasanga ntabwo na rimwe bakoze imyigaragambyo bashaka kubirukana no kugaragaza ko bahari. Ariko ico kinyereka ko bafite ico twita complicité, ni kuvuga ngo abangaba nibo babazanye, ibo barabemera, abo barimo bazanye nkaho bitabaciyemo. Nta mpamvu rero yo kuba abantu bakora iyi manifestation journée morte mu gihe aharuguru huzuye inyeshamba nyinshi, nta na rimwe bakoze iyo manifestation ngo bayange.
Mashimango Mafikiri ni umuyobozi wungirije wa societe civile muri Uvira, avuga yuko kenshi na kenshi bagiye bamenyesha inzego za leta uko imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga yinjira mu misozi miremire ya Uvira. Yumvikanishije yuko tariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2021 bavuze yuko hari abasirikare b'u Burundi binjiye muri Uvira. Yagize ati:
migomo bari tushayifanya mara mingi sana, tulilamika mara mingi sana par rapport na infiltration des groupes armés. Là, je prends les cas récemment, les 25 à les 24, il y a eu infiltration. Il y a armée, il y a eu moi, armée burundaise, pour plus de 380 personnes. Armée burundaise, il traversait facilement, on était à Kitemé.
Quoi, il y a du Korimi, il y a la grande chose, Nishi. Quoi, Magano, vous dites, quoi, il y a du Bouanisho, Yinjir, Tarika Mirongu, Nagatanu, quoi, tu vois, tu m'as kabi, Haringa, vous, Burundi, Zirenga, Maganata, Mirongu, Nani, Zinja, il y a Kitemé, Bazamukira, Mouiso, Zialemera, Banura, il y a Kidote, Nyawera. Bajya yitwa Gifuni. Ministre Muyaya Patrick, umuvugizi wa leta ya Congo, mu biganiro bitandukanye yagiye agirana n'ibitangazamakuru bitandukanye, ahakana yuko nta polisi y'u Rwanda iri muri Congo, kandi ko nta mushinga bafite wo kuzana igipolisi cy'u Rwanda muri Congo. Vedasi ngabo kubwaradijwe rya Amerika uvira mu ntara kivuyepfo.
Abakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka n'abandi batunzwe n'imirimo yo kwambutsa ibicuruzwa hagati y'umujyi wa Bukavu na karere ka Rushiji baravuga ko imyigaragambyo yabaye ejo yabateye igihombo. Abanyekongo hafi ya bose bubahirije akamo k'imiryango ya societe civile ya kivuyepfo yasabye kuguma mu ngo ntibajye mu mirimo. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima.
Mu itangazo ubuyobozi bw'ihuriro ry'imiryango ya societe civile y'intara ya Kivuyepfo bwari bwashyize ahagaragara ku wa kane w'icyumweru gishize, bwasabaga abaturage bose b'iyo ntara ko kuri uyu wa kabiri bahagarika imirimo ndetse bakaguma mu ngo. Kubw'iryo huriro, ibyo biri mu rwego rwo kwifatanya na bagenzi babo ba Kivuya ruguru na Ituri mu kwamagana ibibazo by'umutekano muke, ariko by'umwihariko kwifatanya n'abagoma mu kwamagana iyoherezwa ry'igipolisi cy'u Rwanda ku butaka bw'igihugu cyabo. Nubwo ubutegetsi bw'intara ya Kivuyepfo mu itangazo bwari bwashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere bwasabaga abaturage kudaha agaciro ko kamo bakajya mu mirimo yabo ya buri munsi, isoko z'ijwi rya Amerika mu mujyi wa Bukavu zatubwiye ko abaturage bubahirije ibyo basabwe n'imiryango ya societe civile, yaba amasoko, amahahiro manini n'amaduka, amabanki yewe na byinshi mu biro by'inzego z'ubutegetsi mu mujyi wa Bukavu byagumye bifunze kuri uyu wa kabiri. Ku mipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri ihuza karere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu, urujya n'uruza rwari rwagabanutse cyane. Hambukaga umuntu umwe umwe, ariko kandi n'abageragayo bahitaga bagaruka kuko mu magambo yabo nta mikorere ihari. Uyu ni umwe mu bemeye kuvugana n'ijwi rya Amerika.
Nyine nako nta nanga afunguye. Ah
abikorewe nta kintu mushinzwe bera yo hari inyigaragambo bera aho nta muryango n'umufungo nta kintu kimwe bakorera hako kandi rero natwe tugarutse twese abantu bose batwigarukira
abakesha maramu ku bucuruzi bakorera muri iki gihugu gituranyi bo bari babuze yo bacira nayo bamira
ibicuruzwa nyine twoherezaga nabyo byanze turagira ingaruka nyine turajya mu buzima bubi ubu no kuguma mu buzima bubi nyine nibyo twari dutangiye kujya ducuruza urabona ko ubwo none buri gihombo
turi bugiremo igihombo gikomeye cyane kubera ko ibi byabaye aruzi ko kwenshi dukunda gukorera muri Kongo urumva nyine ni igihombo nta kindi ni igihombo
niba twa dufite amafaranga tukaba twagiye kuyaranguza ibicuruzwa tukaba tutabonye ababitugurira turahomba bya bicuruzwa twari twaranguye tugiye kugurisha birahomba ikindi cya kabiri ingaruka ziza kutugeraho mu ngo zacu mu muryango ni ingaruka zo kubura ibyo tugaburira kuba na kubera ko mu buzima bwa buri munsi byo kugaburira abana twabikuraga mu bucuruzi
ingaruka zihagarikwa ry'imirimo mu mujyi wa Bukavu kuri uyu wa kabiri ntizagarukiye ku bacuruzi gusa ahubwo na bagenzi babo bakoraga imirimo yindi ifite aho ihuriye n'ubwo bucuruzi mu gihe ku mupaka wa Rusizi ya mbere imodoka zabaga zinyuranamo zambutse ibicuruzwa izindi zipakira kugeza ku gicamunsi cy'uyu wa kabiri nta nimwe yari yakambutse
amakamyo yazaga kazana ifu tugapakiza imodoka z'igikongo kandi naryaga ruko nakoze kwa mafu n'abana sinyiri sambu ikongo niho twapakizaga imizigo ikajya yubakaduhemba ngo rero tugiye gutana akazi
ku mupaka dukora imirimo y'ubwikorezi turabakorana turi kubaza nyine uko bigenda kubera ko twaje gushaka ikiro cy'ifu nyine turi kubona tutaryo umunsi kubera twabuze akazi
mu itangazo ryayo rihamagarira ku guhagarika akazi imiryango ya societe civile ya Kivu yepfo yisegura ko icyo gikorwa kitagambiriye urwango ku banyamahanga yivuga ahubwo ko ikigamije ari ukwereka leta ya Kongo ko badashyigikiye iyoherezwa ry'ingabo z'amahanga ku butaka bw'igihugu cyabo kuko n'iryabaye mu myaka yashize nta kindi ryazaniye abanyekongo uretse akagana n'ubu bakirimo nyamara haba ku ruhande rwa Kongo n'u Rwanda bahakana ko nta gahunda yo kohereza abapolisi b'abanyarwanda muri uwo murwa mukuru wa Kivu ya ruguru mu kiganiro aheruka guha ijwi rya Amerika bwana Vincent Karega uhagarariye u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze ko ibyo ari ibihuha bikwirakwizwa n'abo yise abadashaka amahoro n'umubano mwiza bwana Patrick Muyaya Katembwe umuvugizi wa guverinoma ya Kongo nawe aheruka guhakana ko nta masezerano yihariye yo kohereza abapolisi b'abanyarwanda igoma leta ye yigeze igirana n'iy'u Rwanda uwo mutegetsi yavuze ko amasezerano yasinywe ari ayerekeranye n'ubufatanye hagati ya polisi zo mu bihugu by'umuryango w'uburasirazuba bwa Afurika igihugu cye cyenda kubera umunyamuryango Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Didune Cyubahiro wamfashije kuyabagezaho mbashimire mwese kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi nongere mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana
Vazaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha waho muri hose kwisi dore ntasho ibagere ku mutima tubifurije kuramba Ibagere ku mutima turi